mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza muri iki gitondo turi kumwe na Jean Georges Kibogora umumenyesha makuru kuri Bonesha FM mu Burundi turi kumwe kandi na Olivier Niyungeko ari mu bamenyereza b'umugwi inseruka ya gihugu uwo Burundi umupira maguru intamba mu rugamba turi kumwe kandi na Achel Niyongere umumenyesha makuru ajeje ivyereke inkino kuri radio y'igihugu mu Burundi dushaka kuvuga ku vyereke igikombe c'ibihugu vyo muri Afrika catanguye ku munsi wa gatandatu windwi iheze mwitegereje mu nkino zimaze kuba mubona ico gikombe kiriko kigenda gute duhere kuri Jean Georges Kibogora
egome murakoze kumi jambo nkuko bivuze ndi mu bantu bakurikiranya hasi vyereke umupira w'amaguru haba hano mu Burundi muri Afrika canke ku isi yose muri za Amerika kuba umupira utanguye riganwa itanguye kwigenekeza ya 17 ndabona yuko hari ikintu mbona umengo carahindutse mu vyerekeye umupira w'amaguru muri Afrika nuko mbona umengo umupira wa Afrika warateye imbere cyane bigaragara kubera yuko ubiraze neza imikino yose yagiye iraba iragaragara neza biraboneka neza yuko umupira wateye uje imbere cyane reka mbere uti n'umupira uhakwa gusa n'imipira duhora tubona aha muri Aburaya ikana ahandi mu yindi tungararo isi yose mbere bikagaragara nuko abantu bose bariko barakurikirana iyo mikino aho nari bavuga bati ni imipira iteye igomwe ni imipira ibereye kuraba urazi imigwi yose yagiye irahura uhereye ku mupira wa mbere wahuje Guinea Equatoriale na igihugu cya Congo urazi umupira wahuje Zambia na Repubulika ya Demokrasi ya Congo urazi umupira wahuje Tunisia na Cape Verde ka Ghana na Senegal ka imigwi yose yagiye akurikirana yerekanye umupira umeze neza umupira wa Canovera ikintu kubwira nuko ugiye uraraba umengo imigwi yose muri Afrika umengo isa ni yinganye ubuhinga isa n'ukumengo yose yarateye imbere ku rugero rumwe bibonekera ku bisindo batsindana hamwe usanga banganya igitsindo kimwe batanga n'irusanga basumbanye igitsindo kimwe gusa gasa n'ibibiri kuri kimwe biragaragara n'uko ubona yuko imigwi yo muri Afrika isa n'uko yose yateye imbere ubunyi nta muntu ashobora kuvuga ati umupira utaratangwa ati ujya mu gwini uhava utsinda ujya wundi ikindi kintu nakubwira n'uko nk'uko nabigenda bibona n'imigwi twari tuzi yuko ifise amahigwe amahigwe ataratangura byaradutangaje kubona yuko iyo migwi usanga atari yitsinze bigaragara nk'uko dufate nk'akaruru urazi nk'urukino rwahuje Tunisia na Cape Verde abantu batari bake baha amahigwe igihugu cya Tunisia mugabo umupira uheze byarerekanye yuko Tunisia yanganije na Cape Verde kandi vyamo n'umupira nyene wagiye urakurikirana wagumikira kuri yanwa byaragaragaye yuko iyo migwi yose yasa n'iyinganya akandi kantu kuno guha nuko uravye umupira wahuje Ghana n'igihugu cha Senegal abantu bose baha amahigwe igihugu cha Ghana bwa mwarabonye yuko igihugu cha Senegal cyabyifashemo neza gushika naho mbere kironka insinzi y'ibitsino bibiri kuri kimwe eka uravye n'umukino wahuje umunsi wa mbere Algeria n'igihugu cha Afrika y'Epfo byaragaye nuko ataruko mu nyuma igihugu cha Algeria cyagiye kubyifashamo neza mu nyuma mugabo igice cya mbere mwarabonye yuko Afrika y'Epfo yagifashemo neza mbere abantu benshi bakaba bari biteze yuko mbere gihava gitahukana n'insinzi ikintu kubwira nuko uravye imipira igitangwa gushika ubu abakinnyi bose bakinira kivandimwe na uvunana kana abantu bakina bavandimwe barabona yuko akina bakundana ikindi nashaka guhereza ko nuko abahagarika iby'umupira kuva imikino igitangura bavyifatamo neza nta bantu ubona yuko bariko barabidogera n'abantu bakurikirana imipira neza bakurikirana ingene bigenda gushika n'ubu abasifuzi mbona jewe bariko bazifatamo neza gushika ngaho niho byo nokubyirangira ngo muraza gusuzura ku mpamagara
magume ku murongo nawe Olivier Niyunge ko ubivuga ko iki uravye mu nkino zimaze kuba gushika muri iki gihe ubona byifashe gute mu gikombe cy'ibigo vya muri Afrika
ego ka umenyereza ndabona ko inkino zo muri Afrika zatembereye kandi gose uravye ku rugero bimwe twita technique cyangwa tactique urabona ko bose baje bitegura urabona ko ari imigwi yaje yiteguye yiteguye iryo higanwa ryo muri Afrika natse nanguriye ku rukino rwa mbere uravye Guinea Equatorial na Congo Brazza ni barushogoroshe naho twavuga duti Guinea Equatorial na naho ari bimwe twita nibo batumanije izo nkino mugahura urabona n'ivyoroshe uravye imyenda zageze zakurikirana n'uburi kusorana kw'imyitego ruguru kiretse Guinea twovuga ko bagiye kuyimenya bateziye bagatumwa izo bintu bateziye naho naho ugira umwikomo uko zibyashikiye Maroc ko yabyikuyemo niyo nguma ndabinkino nkavuga nti ndabye inkenge zigenda zamera usanga kuri rwa rugero rwa tactique urabona ko ahanini ari gorusigaye rukora cyane urazi urukino rwa Ghana na Senegal Senegal mwarabonye ko naho nayo yatangiye kubatsinda amahirwe menshi Ghana mbuga Ghana nayo nyine basanze nengo Senegal irabosha gose ko Senegal urazi nyine yakina neza gose igahanahana ntiboneka nkacangarwa nkaraba urukino rujya rwa Afrika y'Epfo na Algeria murazi ko Algeria je no kuri kose n'icyo gihugu mpamahirwe kandi byaraye bibaye byarantangaje ko urazi nyine Afrika y'Epfo yari kirabyifatamo kandi ibintu bimeze neza mbwa ni Afrika y'Epfo iratsinze igitego cya mbere yaronse penalty mu gacuraba ingene Algeria cyabyifatamo warabona no kuri ko Algeria ari abakinnyi baje bariteguye neza baje bazikora abakinnyi bagomba kunya minota 90 kubona bashoboye gutsinda ibitsindo bitatu mu minota iri munsi ya 30 ni ibintu vrema uvugana ibintu no kuri uvuga ati uyu muvi ni umugwi w'abantu bamenyereye biteguye kandi byantangaje ko kuravye no muri cha gikombe cy'isi yose baragifashemo neza urumva ni ibintu niyo nibaza ko ari bwo rukino rwa mbere rwabayemo ibitsindo byinshi uvuga rero ko twara baje ingene seno munyereza Gilfifa bimenyereye ndabye kugusobanura amahirwe cyane Cote d'Ivoire mugabo nayo nyine babonye ko Guinea yaje yiteguye kuri nivo tactique abona ko bari bahagaze neza bashobora guzunga itsino cya mbere muga ikintu cyashabuje na mambwa ni kubakinnyi abakinnyi barakwiye kubana uraze nkijya karataje zinyo aronse umukino ari kurugero nk'ubwiwe Cote d'Ivoire yose niyo yavuga ati uyu mukinnyi niwe twiteze ukazuna aronse karate tukura kwera agakosa nk'akajya ni kuri koze kawumenyereza n'uvuga ati abakinnyi bazo bararaba bubahe abandi naho uyu ari gihangange amenye ko amategeko akora kuri bose muga rero yakukaragaciyemo novuga ko kugero umupira ugeze ko ni kuri kose n'ibihugu uravivuga bari kubakinira ko muri gime urabona ko ari ibintu biteye igomwe bimeze nka bijya by'Iburaya twabandanya gucyo ibibuga bikaguma ari byiza tugakina ahantu heza ni kuri twabona inkino nziza nk'iziri ko ziraba kandi twiteguye ko muri gime tugashobora kubona ibitangaro byinshi kuko ndabona ko bose baje biteguye kandi bose baje bavuga ati twebwe dutwara igikombe abandi dutware urumva igihano cyari ryoha no twita competition bigaca biduza urugero rurerure tukabona ko n'ukino bw'umupira w'amaguru muri kumugabane wa Afrika nabwo nyine ariko batera imbere.
Ayo urakoze. Nawe Ashen yongere wobivuga ku iki?
Jecho novuga kuri izi nkino ziri ko zibera muri Guinea Equatorial nuko turavyeho nyine n'ingene bateguye iyi mikino hari hasigaye amezi abiri kugira inkino zishobore gukinirwa muri Maroc mugabo Maroc ikaba yazikuyemo nibaza yuko ari ibintu byo gushimira igihugu cya Guinea Equatorial cyo cyafashe umwitwara ariko gutegura izo nkino mu mwanya muto kandi ubu tukabona yuko bo bariko barakina neza ego turazi ko ari igihugu gifite abantu bake mugura abona yuko kubivuga byose n'ibivuga bishasha nk'ibiri ya Bebini cyangwa ibiri Mongomo twabonye abo bagiye kuraba umupira ari benshi hanyuma turavye imigwi ingene yaje yiteguye mu ntango twabonye muri groupe ya mbere imigwi ingene yari yifashe groupe ya kabiri n'iya gatatu hanyuma nuno musi tubonye groupe ya kane kiretse umukino tutarabona muga nibaza yuko imigwi yose ubu biragoye kuvuga yuko umugwi uha amahigwe kuko naho benshi bahawe amahigwe umugwi wa Ghana twarabonye ibyo byarananiranye uratsindwa n'umugwi wa Senegal hanyuma umugwi wa Algeria akaba ari umugwi benshi batinya kandi no muri classement ya FIFA ari umugwi uzi ubwa mbere muri Afrika nibaza naho nyene ntito uha amahigwe menshi kuko turavye umukino bakinye ejo n'umugwi wa Afrika y'Epfo nibaza yuko Afrika y'Epfo yari yagerageje bararonse penalty barayihusha mugabo bararonse ama occasion tunamwe bita ama occasion net arenga 3-4 bashiri gushobora gutsinda nibaza rero ko vuga yuko umugwi duha amahigwe gose biragoye kuko tactiquement urabona yuko imigwi yose uko ari 16 irangana uravye nk'umugwi wa Guinea Equatorial benshi nk'umugwi wa Guinea Equatorial nta numwe yawuha amahigwe ushobora gukina neza bari bazi n'urukino rwa mbere ko bashobora gutsinzwa n'abanyagihugu bo muri Guinea Equatorial bari barinde yuko bagiye gutangura urukino kandi baratsindwa mugabo urabona ko byahindutse Guinea Equatorial baranganije urukino rwa mbere na Congo Brazzaville aho na Claude Leroy umumenyereza w'umugwi wa Congo Brazzaville atatahuye ibibaye kuko n'umugwi utari witeguye na gato kuko uravye nk'imigwi yose iri kodakina yose yari yaciye muri za eliminatoire hajya usanga abakinyi bariko baritegura mugwe mu mugwi wa Guinea Equatoriale nta warimo urabona ko ari bavuyemo hakiri kare zerekana yuko atamwitegura bari bafise kwiye mugwe muri ayo mezi abiri bagerageje kwitegura umugwi urakwiye no kubura umumenyereza umumenyereza nawe acaragenda hasigaye nk'indwi zibiri baca bazana undi mumenyereza ataramenyana n'abajya bakinyi n'ivyo gutera amashugwe mu mugwi wa Guinea Equatoriale hanyuma uravye indi migwi nibaza yuko nk'umugwi wa Senegal benshi baba barabonye muri ya migwi bahora baha amahigwe nka Ghana ko ashoboye gutsindwa kandi ukerekana yuko nivo ya Ghana imwe twara tubona yo muri mondial atariyo bafise ubu yaragabanutse Senegal nayo yaduze urabona urukino rwabaye Senegal nayo yatsinze 2-1 urabona yuko Senegal ifise abakinyi bakomeye banyaruka kandi bamenyeranye nibaza yuko Algerese umenyereza wa Senegal nawe ashobora kubyishimira hanyuma ku mugwi nawe nyene benshi baha amahigwe nk'umugwi wa Cote d'Ivoire bibaye nta n'umwe ashobora kwizera yuko umugwi wa Seri Nationale ya Guinea ishobora kubakura kuya umugwi wa Cote d'Ivoire tubabibonye baranganije kimwe ku kindi nivyo nivyo gushimwa nibaza yuko ama taktike mu migwi yose araboneka tekinike zirimo nibaza yuko imigwi yose yiteguye nibaza yuko irihiganwa naho tutazobona abastare benshi babastare twatumenyereye ba Drogba ba Etofis nibaza yuko ubu tuzobona rero imigwi ifite ama tekinike ama taktike menshi kandi nibaza yuko ari byiza kuri football yo muri Afrika.
Radio Sud America i Washington DC ikiganiro giha ijambo abatwumviriza aho turiko tuganira na Jean Georges Kibogora mumenyesha makuru kuri Bonesha FM mu Burundi. Turi kumwe kandi na Olivier Niyungeko ari mu bamenyereza mu mugwi nserukira gihugu umupira w'amaguru w'u Burundi intamba mu rugamba hamwe na Ashen Niyongere umumenyesha makuru kuvyerekeye inkino kuri radio y'igihugu mu Burundi. Turiko tuvuga kuvyerekeye igikombe c'ibihugu vyo muri Afrika kiko kibera muri iki gihe mu gihugu ca Guinea Equatorial. Mu vyumviro muhejeje gushikiriza mwavuze ibitari bike nashaka ngaruke kuvyerekeye ukugene abakinyi bifata mu gihe baba bariko barakina kugira ngo bagumane discipline. Havuzwe ko muri rusangi gushika ubu haracyari mu ntango ntawo ca avuga ko ibintu byose bizogenda neza ariko twabonye nka Gervinho yaronse carton rouge umugwi serukira gihugu w'igihugu ciwe wa Cote d'Ivoire utakaje byinshi mu gihe gwa rurukino gwa mbere. Muri rusangi ico ni kibazo gikundwa kuvugwa cyane no kubakinyi bo muri Afrika bakina mu karere k'Iburaya no mu mahanga muri rusangi aho bavugwa ko kuvyerekeye technique bamaze gushikira ku rugero rw'abandi bakinyi bakomakomeye bo mu bindi bice byo ku isi mugabo hakiri kibazo gikomeye kuvyerekeye inyifato kuvyerekeye iyo attitude. Dutangurire kuri Jean Georges Kibogora ubona ico kibazo cifashe gute?
Ego nkuko uheje kubivuga naho ihiganwa kiri mu ntango ibyo bizose turamaze kubona imigwi itari mike imigwi mu migwi uko ari ine yose turamaze kubona abakinyi batari bake turabona yuko nkuko nari nabivuze je mu ntango nuko binshimisha ingene abakinyi muri rusange bifata neza bakina kivandimwe nta bantu turabona kuva imigwi igitangura gukina nta bantu tubona bakina bafitaniye agashavu nta bantu bakina bashaka kwicana mugabo ico no kubwira nuko nkuko mugenzanje ngirango Olivier yari yabivuze ikibabaje nuko nk'abakinyi bakomakomeye nkuko weje kubivuga nawe nyene nk'umukinyi witwa Gervinho tuzi kwa kina mu mugwi ukomeye cyane gose barabaje yuko umukinyi nk'uwo atanga ico novuga nk'akarero kabi mu bandi bakinyi bataragira ku rugero ashitse ko ariko jewe muri gusanga nko nari nabivuze mbona yuko abo bakinyi bariko bayigenza neza nkifuza yuko no mu mikino isigaye turacyari mu ntango nibaza yuko ifata nk'iyo izobandanya tukabana yatubona imikino imeze neza imikino ya kivandimwe eka aba bafasha ababajya bitwa abakoca abantener ubandanye babahanura kugira ngo nabo nyene babandanye berekana yuko bari ku rugero rushimishije abakina umukino wa kivandimwe kugira ngo nk'uko kuntu babavuga hirya no hino ibisubire kubana yabivuga.
Ku bwawe nawe Olivier Niyunge ku cyo kibazo cya attitude na discipline ubona ari ikibazo gikomeye canke ku bakinyi bo muri Afrika muri rusangi canke si ikibazo umuntu yoteba?
Ego ico ni ikibazo kawumenyereza gikomeye gose cyane kubera harya umukinyi mu kibuga kumwigisha kubaha mugenzi ukamwigisha gusonera ujya mufifuza ibyo ariko aragira nicyo gituma mvuga nti umukinnyi ntashobora kumva ibivuga bya tactique akadisipline mwajya baravuga ati tactique no discipline tactique hajya nakoresha igikorwa mu kibuga ukagenda ukagira ibyo wawe urumva discipline ikintu kizima kigaruka mu mukino w'umupira w'amaguru nicyo gituma rero novuga ko abakinnyi bavuye buraya no kwereka akarere keza abasanzwe bari ngaha kuko murazi turi muri Guinea je nkanje mugize nama mbona kibuga canke abakinnyi nawe buze bava hanze bakadino bo bumengo haguha indero novuga ni indero novuga ni hajya mwigisha kubaha ujya musifuza ariko arasifura kuko amaze gusifura nta kindi ushobora kugira urashobora gusanga umukinnyi aronze ikarita y'umuhondo kandi bitari bikenewe nicyo gituma mvuga ko disipline ni ikintu cya mbere mu rukino rw'umupira w'amaguru kandi bazaga n'inshamere mu nkino zo kuko twebwe bamenyereza turafite imwe dushamwe tactique abakinnyi mugabo umwe twese dufite tactique atabifise biragoye kugira azoshobore gukina n'abandi wumva biruka inyuma y'umupira umwe kandi bagategezwa kumvikana ingene biruka wirutse umengo ugena nk'uko tutabivuganye usanga baguciye mu byawo mwe kandi mwabonye ko muri fane tactique ikomeye gusa urabona ko côté tactique bari discipline baragerageza kuba ibyo bamenyereza wabwiye biraboneka ko arabye kandi kabamenyereza uzazi nyine bapanura nyine bagira iki ni ibintu ubona ko ari ibintu bize ibintu baza kwigira hajya ni ibintu bize imyiteguro bagize muri imwe bita nyine biyungunganije nyine basaba match yo kumenyereza nicyo bituma mvuga ati bijya Jevin yagize ka mukinnyi n'umukinnyi twari twiteze gote cyane kubona kugira tuzobone ibyo tukora je bari mu bakinnyi mvuga nti uyu mukinnyi yakina muri Cote d'Ivoire arashobora kugira ikintu arushije abandi urabye no muri ekipe y'akina muri AS yo murabona ko naho nyine bintu mukinyenewe urabye yatuye mbwa yatuye ndazikora mu nyasanze ari discipline cyo bituma rero ngenda nkavuga nti discipline ni ikintu cya mbere cyo bituma ugenda tuvuga duti kugira umugwi wawe ukomere hatezwa kuba ari mu discipline urumva ni ibintu udashobora kukwirengagiza ni ibintu biraho kandi utegerezwa kwama mukurikiza ubwira
umugwanyi tera imbere. Achel niyongere kuri cyo kibazo cha discipline na attitude hari turabye ko mu gikombe cy'isi yose giheruka kubera muri Brazil ukugena abakinyi mu gihugu cha Cameroon bigenjeje byari biteye isoni biteza n'icyeyi akarere kose ka Afrika kuburyo abakinyi bagize uruhara muri byo nka Alex Song ubu atashoboye kuba selectione mu mugwi serukira gihugu barakuyemo nabandi batari bake mu vyerekanye ko ubu abakinyi bo mu mugwi serukira gihugu wa Cameroon basa nabasubiye kuronka igishika berekana igishika cinshi cyane kitibonekeza imbere yaho ico kibazo cha discipline ubona ko ari kibazo gishobora kubandanya ko ibintambamye ku bakinyi bo muri Afrika canke ni kibazo kidakomeye cyane
nibaza yuko ikibazo cha discipline nkuko umumenyereza Olivia yagize kubivuga nibaza wewe ari n'umumenyereza nibaza ko ikintu cya mbere bigisha abakinnyi ari discipline iyo wigishije discipline cyangwa umunyeshuri wawe afise discipline biragufasha naho uri kumwigisha ibindi ashobora kubitahura n'ingoga muga iyo ariko arakina yerekana discipline nke biratuma no mu mugwi bitagenda neza kuko uravye n'umugwi wa Cameroon giye bari mu gikombe cy'isi yose ari muri Brazil giye ba Alexander Song bateye akaguma berekanye discipline nke kandi urabona yuko byateje urubwa Afrika yose n'umugwi wabo nibaza yuko umumenyereza Volker Fink yibaje yuko abonye yuko umukinnyi Alexander Song naho yobakomeye gute ata discipline agira urabona yuko atamuhamagaye muri imikino iri kwirakino nibaza yuko ico bicigwa ku bandi bakinnyi badafise discipline yo bariko barakina kuko birashobora kuba n'intambamye mu mugwi canke naho bobo bariko barakina urabona nk'umukinnyi Gervinho aje kuronka ikarato itukura mu rukino rukurikira ntazokina kandi akaba ariwo mukinnyi bagendera ko Cote d'Ivoire ariwo bafise mu basatirizi yo bakomeye acenga ashobora gutanga pase ashobora gutsinda naho byo babigoranye mugura abona ko bizotera ingorane hanyuma rero urabona yuko mu bakinnyi iyo udafite na discipline no mu kibuga birashobora kubone kugasanga abakinnyi muri ko murashwana nibyo bigashobora gutuma umuhagarikizi ashobora kubaha amakarto kubivanye n'ingeso mbi muri ko murerekana mu kibuga nibaza ikibazo cya discipline kubamenyereza nicyo kintu cya mbere bakunda kugira ko nibaza nawe narumumenyereza muga turabibona cyangwa barabitubarira cyangwa tukabona aho byanditse discipline nicyo kintu cya mbere kiza hanyuma tactique bikaza mu nyuma tactique ihari na discipline irashobora kugenda neza mugabe yo werekanye discipline nke mu kibuga canke yuri kurakena biratuma na wa mupira bikaba intambani no muri club canke mu mugwi serukira gwe guburi kurakina umugwi wose gurimo nico kintu ca mbere gitera intambani muga iyo ufise discipline urabona nka yayature akina afise discipline arazi ico ariko arakora ntibisigura yuko uvuye hanze canke uvuye gukina nk'iburaya mu mugwi wa Real Madrid canke Barcelona canke Chelsea ukacuza muri Afrika kucuga yabandi bakinyi usanze bakinira nga muri Afrika kuko nimba muhamagawe muri equipe nationale imwe mwese muserukira igihugu ukina muri Chelsea ukina za Real Madrid uwundi akina muri Vita Club uwundi akina muri Kabuskop canke muri Vita canke muri Lidia Lidike mwese muje muserukira igihugu kimwe mufise identite novuga identite imwe nta byo kugayana n'umukinyi n'uwundi uvuye gukina muri Real Madrid ugakina n'umuntu wo muri Guinea Equatorial canke akinira hajya nyine muri Guinea Equatorial menya yuko ari umukinyi agiye guserukira igihugu ciwe nawe userukira igihugu ciwawe shira imbere fair play mubahane mugende gukina umupira hanyuma discipline muishira imbere.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro gihe ijambo abatwumviriza aho turi kumwe na Jean Georges Kibogora umumenyesha makuru kuri Bonesha FM Burundi turi kumwe na Olivier Niyungeko ari mu bamenyereza b'umugwiserukira gihugu w'u Burundi w'umupira maguru intamba mu rugamba hamwe na Asher Niyongere umumenyesha makuru akurikirana ivyerekeye inkino kuri radio y'igihugu mu Burundi tuko tuvuga ku gikombe c'ibihugu vyo muri Afrika kiriko kibera mu gihugu ca Guinea Equatorial mwese mwavuze ko mwitegereje neza mubona ko imigwi yose iri muri ico gikombe isa n'inganya ubuhinga byo bavyatumwe nuko imigwi twari dusanzwe tuzi ikomakomeye yakera yoba yaragabanije inguvu imigwi twari dusanzwe tutiteze ikaba yahaboneye akaryo canke imigwi tutari twiteze yaradugije inguvu ishikira ku rugero rw'imigwi yakera twari dusanzwe tuzi kwikomakomeye Jean Georges Kibogora gora wabivuga kwiki
ego nkuko nawe nabivuze kare biragoye ubunyi uravye imigwi yose ngene imaze gukina ubunyi biragoye yuko umuntu ashobora kuvuga ati ubunyi duha amahirwe umugwi tubona yuko umugwi ari uzo tana insinzi biragoye kuvuga yuko umugwi kana kari uzo tana insinzi kuko uravye ingene imigwi irikirakina yose imigwi twaha amahirwe urabona yuko nka jewe ndiko ndakubwira imigwi itangwa na amahirwe igihugu ca Algeria na amahigwe igihugu cha Cote d'Ivoire na amahigwe igihugu cha Ghana mugabe uko tubibona ivyo bihugu ngene biko birakina uno munsi urabona yuko bitariko biratwereka yuko bisunzya koko iyindi migwi je insiguro no biha nuko ngira ngo ibihugu byose bisa n'ibyiteguye n'ibyiteguye bikaraba bigafatira ukarebera ku bindi bihugu tubona hirya no hino bikomeye urabona hariho abakinyi batari bake bari mu migwi yo muri Afrika bagenda hanze bakaraha urugenge hanyuma bakabutwara mu bihugu bavamwo mugabo ahanini ndabishira yuko umengo imigwi yose muri Afrika ibihugu byose muri Afrika byarabonye yuko umukino w'amaguru ari umukino ukomeye nibaza yuko bazishize cyane ukuntu imigwi inkino zitegereza kugenda bisigura yuko ubunyire uravye neza sinovuga yuko imigwi yayisanzwe ikomeye yagabanije inguvu canke imigwi mito twabona ko ari mito ariyo yashize inguvu cyane muri ico gikorwa nibaza yuko imigwi yose yashizemo inguvu zose zishoboka kugira ngo ibihugu byose bitere imbere ibyo bihugu bito byahora bitwitwa ngo ni bito nabyo nyine byarabunye yuko bitagize inguvu atahantu bishobora gushika
muri make nawe Olivier Niyunge ko bivuga kwiki
ego ico ndabivuga ko urazi kwiterambere no kuri gose Afrika twarateye imbere mu kino bw'umupira w'amaguru je nkangura mvuga urazi ingene n'isi rimaze gutwara ibikombe bya Afrika bishikindwi ukaraba ingene igihugu cyatwaye kijya gikombe umwaka uheze cyashuhuri kujyamo ni kuri gose ucibona ko umupira w'amaguru uri kuratera imbere muri Afrika urumva abamenyereza bariga abakinyi bo bashimye bagamutwara gukina iburaya ubu noneho bisigaye byoroshe umuntu ashimye turakina hari inkino za sekafa hari inkino za hehe urumva hariho uburyo bwinshi bwo kubona abakinyi icyo rituma uko wabona abakinyi uko abamenyereza bagiye bariga iyo je bituma mvuga ko inkino zateye imbere mu bihugu byose je ndibuka nimwise Cap Vert nta myaka itanu iheze twumva Cap Vert atamukinya bayo mugo ubonye Cap Vert ishobora gukina na Tunisia bagakina uko bakinye bagashobora no kunganya ni ukuvuga ko urukino rw'umupira w'amaguru uhereye ku isi yose no ku isi yose ko abanyafurika bavuga bati abanyafurika turakina
mugabo dufite technique ijya nyine umuntu amwana vukana mugaba dushize muri imwe bita imwe na bwenye discipline tactique usanga bitugora kuko ushize ku rugero rurerure ukumva abarimo n'amahera menshi bawumpira amaguru muri bukakera duki nabavuga ko ari umukino w'ibirobezo ubugenzi ngiyemvuga ko ari umukino ahubwo abantu baciye ubwenge hajya kwiruka inyuma y'agapira kamwe muri abantu 22 mutegerezwa kumenya ingene niyo organize ingene muyungunganya ari uko mutaye cyangwa ingene mutezo wakina urumva rero ndantereye kuri ibyo byose ndavuga nti ibyo mbona je nta gitangaza kirimo kuko ndazi n'ibihugu nka Egypte wabyingi nka Nigeria ukabona ntibyashoboye kuza Nigeria mwarabonye ko afite umunyeza w'umunyafurika akomeye murumva byagiye birabagora bavuga ati okay dushaka umuzungu muganye ntibibagiye ko kujya abazungu biga n'abanyafurika bari rero iterambere riho biraboneka abona umunyereza wo muri Congo Kinshasa urabona abamenyereza b'abanyafurika bari hajya ubona ko ubuhinga byinshi abanyafurika bakini buraya ari benshi mu mugwi baragira je ndavye nk'umukino wa Ghana na Senegal warabonye ko abakinnyi bo muri Senegal kuri kose uraje jetnes ko bakinnyi Senegal sabakinnyi nabajya benshi irantangazwa na Senegal dashobora gushika kure n'izindi byamenye ko sadize bine ko muri aza bakinnyi baje ivyo bishakiye bijya bahora ba disciplinary wayi bwo ugasanga ntabyo bakurikije yo novuga babikurikije ko ubona nibindi bitangaro muri Afrika tugashobora kubona yandi ma reservation tukavuga duti kujya abantu batarimo ubuza abandi bashasha kujya navuga niteze Jervinho niteze yapfuye atumva aracyarimo mbwa Jervinho mbwa yavuyemo n'abandi boza baravamo agashobora kurunga n'amasoko yandi mu bindi bihugu kandi bikomeye barumvise ko na Cote d'Ivoire ujya musatirizi wabo yaronse kontre yo muri muze Manchester byose byavuye kumwe ne yigenza mu guwiwe no mu mugwi ariko arakinamwo mvuge rero ko iterambere riyo kandi ndabona ko rikomeye twashoboye kubona yame bitwavuga ngo ni mito mito nta mugwi mutukiriho rero ibyo bingora akabamenyereza hajye ubwiye guhiganwa twama tuvuga ati kirazira kugaya umugwi kuko ntuzi ingene ukina wewe ugenda ushiraho taktiki yawe nabo bagashaka rwabo hanyuma taktiki sindi yindi ukamukomera amashi ukaca ugenda ugasubira kwiga urumva rero kugira ngo amaguru gwabaye umuntu aguma yigasubira yiga nico gituma tubona gushika no munsi iguyo se kuvuga ko isa nkinganya uno munsi je no hanira abamenyereza uno munsi muri Afrika ntivuga ngo ugiye ukina n'igihugu iki ugacuvuga ngo ndatsinda oya uza gutsinda iminota 90 heze baro biragoye ukubandanya turaba imitego iracariho kandi iracabandanya turabe ikizoba kandi ndabona ko tuzogibona ibintu byoshye bose
muri make umwanya uraturangiranye ashe niyongere ubivuga kwiki muri make
nibaza yuko atavyese no kongera ko nibaza yuko Jean George yagize ico avuga n'umumenyereza Olivier agejeje kuvyongera ko muga nibaza yuko umupira wo muri Afrika wateye imbere kuko si vya bintu twatumenyere yuko muri amahiganwa ya CAN usanga imigwi ya Misiri ya Nigeria ari za zindi nyene za maziri hajya mugo burabona ko bitanguye guhinduka rero nk'imigwi tutatumenyere nka za Cape Verde zibwo zirakina tutatubimenyereye yuko dishobora kuronka tike yo kujya muri iyo mikino nibaza yuko umupira w'amaguru uri kuratera imbere hanyuma ikintu cyo twatangura kubanza kwishimira nuko abakinnyi bariko batera imbere nibaza yuko n'abantrenere nabo nyine baguma batera imbere nk'ubu noshimira igihugu cya Congo Kinshasa gifise umumenyereza w'umukongomani hanyuma wa Zambia nawe nyine ufise umumenyereza ava hajyanye muri Zambia hanyuma n'umugwi wa Afrika y'Epfo nibaza ikico bicigwa ku migwi yindi usanga bo bemera abamenyereza bavuye hanze kuri ko bo kwemera abamenyereza bo mu gihugu nibaza byose niterambere riko riraza nibaza yuko nabo nyine hazogeraho bavyumva kuko nkabo bamenyereza baza bavuye hanze usanga imigwi ibaha amahera menshi ibihugu bitanga amahera menshi ugasanga n'abakinnyi barabuze tuvuga bimwe bita prime bakaba amahera make mu gugasanga umumenyereza cyo kuronka amahera menshi ahuko ukwemera umumenyereza avuye muri ico gihugu nyene kuzobona abamenyereza bavuye muri Afrika bamenyereza imigwi yabo nibaza akaro rero twarabonye mu 2013 ko Stephen Keshi mu Nigeria yashoboye guterura igikombe cya Afrika ari umumenyereza wahajya nyene muri Nigeria nibaza nk'icigwa bogira kugira umupira utere imbere ntitwizere abantu bavuyibura natwe tubabishoboye
murakoze yari Jean George Kibogora umumenyesha makuru kuri Bonesha FM mu Burundi twari kumwe kandi na Olivier Niyunge ko ari muwamenyereza mugwi serukira igihugu w'umupira w'amaguru w'u Burundi intamba mu rugamba hamwe na Shane Niyongere umumenyesha makuru oyo kuvyerekeye inkino kuri radio y'igihugu mu Burundi turako tuvuga ku gikombe c'ibihugu vyo muri Afrika c'umupira maguru kiko kibera muri Guinea Equatorial ndabashimiye cyane mwese kuri kiganiro murakoze
murakoze